Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com, naho kuri Facebook ni kuri VOA Radio Yacu. Mwiriwe neza nshuti, muduteza amatwi. Ni Edirwe mbasuza kandi mbayikaze mu makuru yacu yo kuri isaha.
Muri kino gihe isi yose ibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hitunze amategeko.
Uwo ni umupfasoni Space Caritas nje barikanuye, ni icegera cy'umukuru w'inama nkenguza amateka y'u Burundi, avuga ku migambi urwo rwego rugiye gukora muri uku kwezi kwa gatandatu. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tuyigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka ya makuru tuyahereye mu Burundi, aho kwiga no kwemeza umushinga w'ingengo y'imari ya leta igihugu kizakoresha ni kimwe mu byo inama nshinga amateka y'u Burundi izibandaho muri uku kwezi kwa gatandatu. Ibyo byavugiwe muhango wo gutangiza igihembwe cy'inteko ishinga amategeko. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evarist Nzikobanyanga.
Ariko yugurura ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, umushingamateka Pascal Nyabenda, yashikirije urutonde rw'ibizigwa byongere byemezwe mu kiringo cy'ukwezi. Ivyo bikorwa bigiye kwisunga ibwirizwa nshingiro rishasha nk'uko warongoye ubwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta yabishikirije.
Nous avons procédé à l'analyse et à l'adoption des amendements de la loi budgétaire 2018 pour la.
Tugiye kwiga kandi twemeza integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta itegereza gukoresha muri 2018 kugira yisunge ibwirizwa nshingiro rishasha. Tunisunge n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Twisunze kandi ingingo ijana na 79 y'iryo bwirizwa nshingiro rishasha. Ukwezi kw'indwi kuzoba ari uko akaruhuko. Naho biruko, umukuru w'igihugu afise ububasha bwo kudutuma ko mu nama idasanzwe, kuko hari amategeko n'amabwirizwa akeneye guhinyanyurwa kugira yisunge iryo bwirizwa nshingiro rishasha. Ibikorwa nk'ivyo vyanatunganijwe kuri uno wa mbere mu nama nkenguza amateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama nkenguza amateka niwe yuguruye ibikorwa. Umukenguza amateka Space Caritas nje barikanuye nabo nyene yashikirije abarongoye ihangiro ry'ugo rwego muri kuno kwezi kwa gatandatu gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganywa ry'ibisagara kiri bubigiye kurangurwa n'inama nkenguza amateka.
Isi yose ibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hitunze amategeko. Sagasheshwa rumuri mwariboneye mwese yuko imyuzurira ihitiye isinzikaje igisagara ca Bujumbura biturutse ku mbo zitandukanye, na cane cane kubatakurikije amategeko ahari, aho usanga bapfuye ingene bagiye barubaka. Tugiye kandi gusaba leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cyane cyane abubatse ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika, abubatse ku nkengera z'inzuzi, naho hose hatuma ibidukikije bigiramirwa.
Icababa cya mbere cy'umukuru ubwo rwego rucungera ibikorwa bya leta rutora rukongera rukemeza amategeko rushikiriza ko rugiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Umukenguza amateka Space Caritas nje barikanuye akavuga ko kugira ibidukikije ntibigume bihona, hagiye kuba ihimirizwa ryo gutera ibiti.
Mu ngendo twagize mu makomine amwamwe y'igihugu twariboneye ko ibidukikije bigeramiwe, ahatari hake amashamba yarakonejwe. Ni ngombwa ko imisozi isubira kwambikwa abenegihugu baratwemereye ko biteguye gutera ibiti mu gihe boronswa imibyaro myinshi y'ibiti, na cyane cyane ibiti bidakenera amazi menshi. Nicyo gituma duteye akamo leta kugira ngo itegekanye uburyo bukwiye kugira ngo twitegurire icyo gihe.
haba ku ruhande rw'inama nshinga amateka cyangwa ku ruhande rw'inama nkenguza amateka abuguriye ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu bashimira Abarundi kubona baherutse kwitorera ibwirizwa shingiro mu majambo bashikirije yaba Pascal Nyabenda arongoye inama nshinga amateka cyangwa Space Caritas nje barukanuye icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguza amateka bakavuga ko abahakanye cyangwa abemeje iryo bwirizwa shingiro bose rigiye kubagenga. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2. Mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Akanama ngishwa nama kashyizweho na Leta y'u Rwanda ngo kajye inama ku bibazo bibangamiye igihugu kabwiye abasenateri ko hari ibibazo byugarije abaturage bigomba gukemuka. Hagaragajwe ikibazo cy'abakatiwe icyaha cya Jenoside bagiye kugarurwa mu miryango, hasabwa ko hatangira imyiteguro yo kubakira. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda.
Iyi nama igizwe n'abantu bakuze akenshi bagiye baba mu myanya yo hejuru mu mirimo ya Leta. Imbere abagize komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, aka kanama kagaragaje ko kimwe mu bibazo byugarije iki gihugu ari uko abayobozi bataganiriza abaturage kuri gahunda zibakorerwa. Uyu ni ambasaderi Polisi Deni, umwe mu bagize aka kanama.
Turacyari muri izo nzego z'ibanze, abantu bakomeje guhera muri za raporo. Za raporo ziraryoshye kwandikira twakoze ibi, ariko rimwe na rimwe wahagera kasanga ni raporo nyine bya bindi bitango baratekinitse. Ariko ikiboneka nuko tugomba kureba ukuntu uruhare rw'umuturage mu mukorerwa. Rero mujye mubyumva niyo baje mu mihigo batanga uburyo mu mihigo bavuga budget yakoreshejwe n'iki. Waza kumva babajije umuturage hirya ati nta ujya mbaza ibyerekeranye na budget. Iyo raporo yatanze ko ngo bivuye habiri gatabi ikagera muri izi nzego.
Leta yashyizeho inzego nyinshi zegereye abaturage cyane cyane za njyanama zashyizweho kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku karere. Izi njyanama zari zigamije guhuza abaturage n'abayobozi. Abasenateri bagaragaje ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu gihugu basanze izi njyanama nazo ubwazo zitagera ku baturage. Uyu ni senateri Nkusi Laurenti.
Nk'aba bayobozi begura babibwira inama njyanama kore y'abatuye cyangwa perezida w'inama njyanama, ariko abaturage byitwa yuko aribo ntabwo bamenye impamvu nyakuri. Bakibaza bati ese bariya bo buriya ni twebwe ni biki? Ugasanga rero n'izo nama njyanama niyo bazibwiye, sinzi niba bazibwira ukuri kose, ariko ibyo aribyo byose byibura nibo mu muhango uberaho.
Ubusanzwe inama njyanama zashyizweho ngo zihuze abaturage n'ubuyobozi. Hari benshi bazinenga gukorera mu kwa kwa nyobozi kuko izo nyobozi arizo zibaha amafaranga mu gihe habaye inama. Abagize aka kanama ngishwa nama batangaza ko basanze abaturage batazi njyanama zabo kandi byitwa ko aribo babashyizeho. Uyu ni Maria Mukantabana wahoze ari umusenateri, ubu ni vice presidente w'iyi nama ngishwa nama.
Biragaragara ko abaturage bazi njyanama n'akamaro bafitiye ari bake. Njyanama yari uburyo bwo kugira ngo ihuze ubuyobozi n'abaturage, ariko iyo usanze umuturage atazi njyanama ni ukuvuga ngo iyo njyanama hari aho itagera, hari ikidakora. Aha naho twasangaga hari icyakorwa kugira ngo izo njyanama koko zizamure ibibazo by'abaturage, zijyana amakuru ku baturage, wa muturage noneho ashore no kuzuza inshingano ye.
Abagize Sena kandi bagaragaza amaraporo agezwa mu nzego zo hejuru, ariko wakurikira ugasanga abaturage barengana batazi icyo ayo maraporo avuga. Uyu ni senateri nta ukuri ryayo Jean Damascene.
Inteko rusange y'abaturage ku kagari, inteko rusange y'abaturage ku mudugudu, byahindutse inama nk'izindi. Umuyobozi aragenda akajya gukora inama. Ese wabaretse bakazamura ikibazo noneho bakakiriza urupfu bakakiganira ukabaha n'umwanya? Ariko ubaha umwanya ubafashe. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza uyu munsi, imyaka 10 irashize, 38% kw'abana n'abantu ntibagira imirire myiza, harimo naho n'abagwingiye. Ugasanga abantu bagiyeho uvuze ko abantu batazi guteka ibiryo uvuze hanyuma umukuru akavuga atari ko reka noneho reka tubyemere ko batazi ariko se iyo bidahari byo bigenda bite en fait dufite ikibazo rero hano mu buyobozi nk'ubyo mwabivugaga umuntu aho kugera ngo akore ishinga nk'uko mwabivugaga anazikurikirana yenda gira ko yongeraho iyo iyo batubajije twese ngiye kubikora imbere hose
akanama ngishwa nama kinararibonye kamaze imyaka 3 gusa gashyizweho aka kanama gashinzwe kugira inama inzego za leta raporo yabo bakayitanga muri presidence ya republika Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Kumakuru ajyanye no hirya no hino ku isi ministri w'intebe wa Yordania Han Mulki yeguye ku mirimo ye uyu munsi intandaro ni imyigaragambyo ikomeye imaze iminsi mu murwa mukuru wa Amman no mu yindi migitandukanye abaturage bayijyamo bararwanya amategeko mashya azamura ibiciro n'imisoro babasakuza ngo uzamuye ibiciro abashaka gutwika igihugu n'ubwa mbere mu myaka 5 ishize Yordania ibayemo imyigaragambyo ikomeye Umwami Abdallah wa kabiri yasabye guverinoma n'inteko ishinga amategeko kuganira n'abaturage ku itegeko ry'imisoro mishya yagize ati umuturage ntakwiye kwirengera wenyine umutwaro w'ivugurura ry'imisoro itegeko ryatumye ministri w'intebe wa Yordania Han Mulk yegura rizamuraho 5% imisoro y'abantu ku giti cyabo na hagati ya 20% na 40% imisoro y'ibigo by'ubucuruzi Ahandi havugwa iyegura ni mu gihugu cya Madagascar aho ministri w'intebe Olivier Mahafle yeguye ku mirimo ye uyu munsi byaturutse ku iteka ry'urukiko rukuru rengera iremezo ry'itegeko nshinga byategetse ko umukuru wa guverinoma agomba kwegura bitarenze tariki ya 5 y'uku kwezi kwa 6 nabyo byaturutse ku myigaragambyo y'abatavuga rumwe na leta iba buri munsi kuva mu kwezi kwa 4 imyigaragambyo yatewe n'amategeko mashya agenga amatora batemera abanyapolitike bananiwe kumvikana kugira ngo bakemure ikibazo nibwo urukiko rukuru rurengera iremezo ry'itegeko nshinga rubyinjiyemo rutegeka ko ministri w'intebe asimburwa n'undi wumvikanyweho na bose ministri w'intebe mushya agomba gushyirwaho bitarenze tariki ya 12 y'uku kwezi
bamwanye hamwe bakoze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda Tumenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yafite ikibazo ku mugoroba aho muri hose mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 25 ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa shortwave tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umuntu yitegereje ibijyanye na politike ku mugabane wa Afrika abantu benshi bayinjiramo kugira ngo bahakure amaramuko aho kwita ku nyungu z'abaturage. Kubera icyo abanyapolitiki babona ko ibintu nk'ibyo ari ibintu bisanzwe mukanya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yaganiriye na Francis Rohero uyobora ihuriro ry'ibyimviro Mouvement Orange yifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yabagirira aratangira asubiza niba benshi mu bayobozi bayijyamo bagamije kubona ubukire
siko byamye rimeze urazi nk'igihe abantu ba mbere bagiye muri politike muri Afrika mu bihe hari ukurongera kwikukira mu myaka y'1960 usanga abantu benshi bagiye imbere nko kutuvuga mu Burundi nka Gasore muri Congo ba Patrice Lumumba muri Kenya ba Jomo Kenyatta n'abandi harinde kuvuga muri Afrika n'abantu batari bibaza yuko ize bagiye mu biza kubaha ubutunzi cyangwa biza kubaha akarusho hariho ikintu kijanye n'imibereho bariko bararondera ukwikukira kw'ivyo bihugu n'ukuvuga yuko inyungu ya mbere uwo muntu yarondera yari iryo teka cyangwa ico kintari kari yumvira rero uko byagiye biraduga imyaka uko yagiye iraduga ibihugu byinshi byacu bitangwa gukoresha amahera birakoresha iby'ubutunzi hanyuma bigenda birunyuka uko byagiye birakurikirana niho ubu twageze mu bihe usanga abantu bose n'umuntu aho yavukiye atarigera ashobora gushikiriza icyiyumviro cyiza hano na hamwe cyangwa akoranye abantu batanu ngo baganirire ugasanga ubunye n'umuntu yahuka akavuga yuko agiye mu migambwe n'ivyo byatumye imigambwe myinshi muri Afrika igira icyo bita abanywanyi bakabashira ku iparati nk'ikintu cisa namuje umuntu mugira uti ndagushize ku munywanyi wanje ntuzova navuga byiza navuga bibi ntahuzoja n'ivyo kenshi ugashusanga abantu baja mu migambwe muri iyo politiki kubera agira ati harya bazompa akazi harya bazompa iki umuco rero wo kumviriza abantu benshi batandukanye ngo wumve uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'ibya social uti naka yavuze ibi nk'ibijyanye n'iby'imitahe ngo batandukanye ngo umenye uti nohijwe iyo canke nohuriya ugasanga ntibikibaho mu nyuma byagiye birunyuka aho politiki yakorwa bivanye n'intara abantu barimwo ubwoko abantu barimwo umuntu ukamushigikira naho yoba ari gito uzi ko hari ico musangiye canke idini n'ibindi kugira ugira uti ahashitse nanje nzoba nugoroye nzoba ndonsiki ivyo rero byarononye ibintu rwose cane muri Afrika.
Muravuze ko abategetsi ba mbere baharaniye kwikukira mu karere ka Afrika mu by'ukuri bari bafise umutima wo gukunda igihugu bagwanya intambara zitoroshe bagwana n'igikoroni. Muravuga ko kumunyuma kubera amafaranga amaze kuboneka mu gucukura nk'amatungo ari mu butaka ko ibintu byagiye birahinduka niki cyabitumye mu by'ukuri haba icyo gihushanye hagati y'abategetsi bo mu bihe bya mbere byo kwikukira n'ubu.
Ego cyane icyo bacarabitumye nuko mu ntango abantu benshi ntibari barabitegereye bari bazingira ngo ko izo independence zibonetse bose basha bamirirwa neza ubwo nyene ntibaba bumva uruhara rwabo n'umwanya bizofata. Je ndafatira nko ku karorero ku ijambo umuganwa bavuga ko atari umugani Rudoviko kwa Gasore ijambo yavuze muri buka ko yagira ati ariko arashikiriza abayatsinze yagira ati namwe babiri mwatureze muratuba hafi ni kuvuga ko icyo wewe waharanira ugishitseko ntutuka uwundi ahubwo ubuzi ko hari icyo yogufasha nawe ugaca ubwenge ukamenya ko hari icyo uri kuraja kurondera. Akenshi rero muri Afrika haciye haza intureka ugusinda nibyo bamwe no muri abo bamwica gihe nyene abataba babitegeramo bati ko ndonse independence zose biraheze. Akenshi rero habaye ugushamirana hagati y'abantu ugucanamwo biciye ku bwoko n'ibindi mugabo icyitwa ifaranga sico cari kimaze kuja imbere cyane harabaye rero kutizerana gukomeye harabaye icyo twijewe mu muhimu barashe dukunda kwita manque de leadership aho mengo kuba ubusindira hamwe mu migwi nivyo kenshi abantu bashira imbere uvuze cyane menshi ufise amahane kurusha abandi ukamengo niwe yabaye umukuru. Kenshi rero nivyo byabaye harabuze uburongozi bwiza mu mitima y'abantu haba ugushamirana bari byo bifata ikirindi hanyuma abantu baja kwishimikiza amoko yabo n'ibikigira byabo aho bari nko ku ntara n'ibindi bica bituma ibintu bigenda kuyangara. Mu myaka rero yagiye iratera imbere uko amahera yagiye aratera imbere uretse ko hari ibihugu bimwe byagiye biraca nko mu ntambara hari haho rero bashoboye kuronka nk'icyo nokwita agahengwe icyo runafata nka stabilite babigize rero ivyo wasanga wabaye umukuru byabaye umuntu akomeye cyane yatunze hama abandi akabahera ku ntoki abo bandi rero ntibaba bacindira bati mbega ejo tuzomutora mbega ejo azogira gute. Nivyo vyatumye hari abaperezida muri Afrika bamara imyaka 30-40 ku butegetsi agira ati sinzohava igikenewe si iciyumviro cico ngomba gushikana ku igihugu igikenewe nuko haba abantu bansaba nanje nkabasabisha hama nkabaha nyuma bakanyoboka batakeneye kumva ibyo mvuze naho rero mba ntandukanya nti akaba kwiyumvira akaba guharira no kugira icyo abantu bashitse ko cy'akamaro mu buzima bwabo.
Hari abavuga bihweje nko kugenda politike yifite muri Afrika kusanga haba abari ku butegetsi na batavuga rumwe na leta kubera iyo ngendo uko ari kurabisigura ko bose baharanira izo nyungu umwe wese arondera gushika aho uri ku butegetsi ari yitwa ko ari mu batavuga rumwe na leta ahashitse kenshi urasanga akora ibintu bibi birengeye n'uwahahora none iyo ngendo umwe muri ko mnavyitegereza iyo nyifata umuntu anike kizotuma ihinduka.
Ego cyane urumva turakoresha ijambo ngo opposition abantu bose bararifashe no kuvuga opposition no kuvuga yuko umwe iyatwara abadatwara bacha bavuga ngo bari muri opposition muga mu bisanzwe sivyo umuntu ntaba muri opposition kubera atari ku butegetsi no kuvuga yuko yategereza kuba afise ikintu cy'igihushane ariko avuga mu byerekeye imitwarire ingene igihugu cogenda ijambo rinda afise ritandukanye n'uyu yari karatwara. Kenshi rero siko biba bimeze biranatangaje abantu babiri usanga biyumvira kumwe icyo hanshikana no shirahari wanje abandi no bapfunga abandi no bica nanje biwanje bohigwa bakubaka amazu bakaronka ibi n'urya hari ugasanga n'ivyavuga abo bantu nta numwe bari mu opoze w'undi hose babari bamwe igitandukanye nuko washoboye kuhaja imbere y'undi ariwe bayafashe ico kirindi akagikoza ico ashaka. Akenshi muri Afrika sinibaza ko hari opposition ari navyo kenshi iyo uhamagaye abantu babiri batandukanye bamwe baharira umwe bita ngo les opposants charismatiques na bamwe bita nyene bati nabagumye batwara abakarisimatike ugiye kubabaza uti ni igiki mwebwe mutandukanye ko mu by'ubutunzi mu gihugu cyanyu bakubwira ngo ivyo ntibikenewe ngo tuzobivuga hanyuma ngo igihugu cyagiye mu mutekano wabaza uti mu byerekeye amashuri ni igiki mutandukanye ko ni igiki mwokora ntacyo bashobora kuvuga wabaza uti mu byerekeye umutekano mu byerekeye kuvura abantu ni igiki gitandukanya ibyiyumviro byanyu ntibigera bakivuga ugize kirero ki inyishu yavyo ni iyi twebwe inyishu twibaza nuko abakiri bato uno munsi bakwiye gufata umutima bagashira hamwe umutima wabo bakiyumvira tukaramura abandi bantu bashasha mu myaka iri imbere bazoza kuvuga politiki bazoza kumba yuko uwundi yagiye ku butegetsi wundi adakenyere gupfa uruko avuga uti jewe ubutunzi bugira uku canke amashuri nzo yagira uku ivyo byerekeye ubutarenzo bikora uku undi akavuga ati je sindabishima uku ibyo rero bizogenda biradufasha shikaho twumva ko turamuye abantu benshi bashobora kwiyumvira abantu bataja kwambara imipira y'imigambwe bataja gusa kwambara amabara y'imigambwe ahubwo bashira neza mu mutima wabo bakavuga bati mbega umugambwe uriho unyuri kuvuga iki kubyerekeye iki nanje no kivuga ko iki nimba bagihuje ico bavuga ko nimba barihuje ibyo bavuga bakavuga ko atari abawopoza ahubwo bakanamara imwe ibyo bibanza bagasoma babisangira kuko nta n'umwe ari umuwopoza wundi nta namba sibyo
reka tubandanye tuje ku mirongo ya telefone Dani adutera kama Dani uratwumva
yego ndabumva
irindi zina nahuri
ni Dani jini yo rumanira kiza nkabandi mu ntara ya Muramvya
mu Burundi
mu Burundi
yego akabazo canke icyumviro
akabazo ri kamwe interano nayo nyine ntiyohara nshoboye gushigikira uwo muntu w'inararibonye yuzuye akaranga mutima no gukunda igihugu Francis ndabanza kumuramutsa kwanza nagire imari muje imbere ibikorwa byiwe bije imbere hanyuma nagomba gushimikira hakuru kuri ico kintu cyiganiro mbanza gushima ukuntu ico kiganiro cyafatiye ikintu cyiza cyane kuko mu Burundi ntidupfa ibibanza cyangwa ntidupfa inyungu yo guteza imbere igihugu dupfa umushahara usanga dupfa umushahara ati jewe ngiye hajya mpembwa neza ngiye hajya nashobora kwisunura ngiye hajya nashobora gukora neza ati ngiye hajya ndashobora gushika ku kintu rero nagomba mfashanye na nuwo Francis mbwira n'abandi yuko abakiri bato twavuga tuti tugira duhindura ibi twokora gute tutaravyimishahara ahubwo dufise umutima w'ukunda igihugu no guteza imbere igihugu gutyo batoya bacu n'abakuru bacu bakatubonera ko akarorero nibaza ko generation yari ikwiye gufatira ko ibi byiyumviro vya Francis kugira ngo ejo buzo Burundi bwiza cyane icyo nagira nsabe rero nagira mbaze Francis mbega ni gute ibyiyumviro byoshobora gutera imbere abajene benshi n'abandi batari batafite ibiganza byera bagashobora guteza imbere igihugu mwiyo ntumbero ya Francis n'icyo cyumviro cya Francis na mvuga nti twari dukwiye gushyira ingufu hamwe kugira ngo icyo cyumviro gishobore gutera imbere kugira ngo ibintu bishobore guhinduka mu byiyumviro kuko ntacyo dupfa ahakuru dupfa ibibanza n'amaposti kubera umuntu aziga kubaka inzu kugura umuduga kwideplasa gutunga umuryango mu bibanza bya politiki binashobotse imishahara y'abanyepolitiki ikagabanuka cyane hakaduga imishahara y'abakozi ba leta bato bato umwigisha gutyo bizotuma umuntu ava muri areka kuba ministre akaja kuba umwigisha akidoga kubera umushahara uzaba wisunuye n'abiruka mu bya politiki cyane bazogabanuka kubera aho bazaba bari hose bazaba batunganirijwe
murakoze rohero
ni ukuvuga ko kare na kare rero itandukanye hagati y'imishahara y'abategetsi bakuru bakuru wasanganya n'iy'abandi bakozi ba leta ari nabyo byatuma umuntu nk'akarorero yahora ari umushikiranganji bamukwiye muri ayo mabanga yarasubira gukora akazi gasanzwe kaba nk'umwigisha yahora ari umwigisha akaba umukozi wundi umuyobozi ahandi hasanzwe mugabo ubuntu bigikunda kuko usanga umuntu yadugije umushahara inshuro 10-15 adashobora kugaruka hamwe yarara ahubwo aca yumva imengo akwiye gukora ibyo ashoboye arabi njye natembagaza ubutegetsi kuko agira ati ntasubiye hahandi sinzosubira kubaho nanje rero mba nibaza nti nkuko yarika bivuga inyishu ni iyihe nuko twumvisha abantu ko ubutunzi ntibuva mu mishahara y'abategetsi baronka ubutunzi buva mu buryo igihugu gikoresheje nko mu mwimbu w'ibirimwa mu mwimbu w'ibyo korogwa hanyuma ubutunzi bw'igihugu bukazamukira rimwe abantu bagahembwa benshi batera baduga niko byo tegereza kumera icyo tuma rero abantu bari muri leta nk'akarero y'igihugu cyari cyo cyo muri Afrika uno munsi bubwira bafatiye ngo bavuga ati twe kugira twereke abantu ko twemera by'ukuri icyo twaje gukora turagabanije imishahara yacu ihakwe kungana n'iy'abandi banyagihugu hanyuma ibyo bitume ahubwo twongereza imyimbo mu myaka 2-3 tudugirize hamwe nibyo ucupa tuburorero nk'ibihugu bimwe bimwe tuvuga za Norvège za Denmark ibihugu bimwe bimwe aho usanga abategetsi mu bya politiki bahembwa amahera make gusumba abakozi bari mu cyo twita carrière nibyo ahubwo kuja kubushikiranganje kakaba nta kigoro ugize kubera uvuga uti jewe nashize imbere iciyumviro ngomba kuja kukirangura singiye yo kubera umushahara ni bimwe rero wari wahereye kuvuga usanga mu bihugu byinshi biteye imbere imishahara y'abategetsi iri munsi y'imishahara y'abantu bari muri carrière zisanzwe kuko yo igenda iriyongera uko umwaka uheze mugabe imishahara y'abategetsi usanga iri hasi ari nacyo gituma hari abantu bishika bakabagena mu mabanga akomeye nk'ibyo bushikiranganje bakavuga ko batabyipfuza kireka iyo bumva bati ubu ndashobora kuja gukora icyo cyimbiro nipfuza ivyo rero ni Daniel arabajije ati ingene twobishikiriza mu bantu ni kwandanye tubiyaga dushimira umuntu wese aduha uburyo nk'iradiyo n'abandi benshi badukurikiraho bashoboye hose kugira ngo dusangire ibi biyago tubishire hamwe hanyuma turabe yuko turamura muri twebwe abantu benshi bumva bati ejo ntibizoba nk'uno munsi bagafata izo nyingo kandi bakazumva ko baziyemereye bonyine
tubandanye Fiston nawe nyine ari ku murongo wa telefone Fiston uratwumva
ego ndabumva mwiriwe
ego irindi zina naho uhamagara mwiriwe
nitwa Irakoze Fiston ndi Bujumbura
ego ufite ikibazo canke intererano
reka nanguye ku ntererano hanyuma ndaza kumubaza akabazo gatoya
ego
icambere naguma mvuze ku cyerekeranye urabona yuko abanyepolitiki benshi cyangwa bari mu nzego zo hejuru usanga bakira imishahara myinshi bigatuma benshi bahurumbira kujya muri politiki icambere twabona nk'inyishu izo bintu kugira ngo twebwe ugaruka turi hasi turiko turiga tubone yuko tudakwiye kujya gusa muri politiki ahubwo ubuzima bwacu bashyira ingufu mu muri edikasi bisigure mu nyigisho kuva mu ntango gushyika hejuru rwose ikindi cya nyuma nako ukwishyira hamwe twebwe abajene cyane abanyafurika tukiri bato twumve yuko kazoza kari mu maboko yacu akabazo rero nagomba ndamubaze Francis nagomba namubwira ati nta kuntu abajene cyane we twumva yuko afite ibyiyumviro bikangurira rwose abakiri bato yobwira icyo bituma kwita nka koletisho y'abajene kugira ngo duhurire hamwe kandi duhurize ibyiyumviro kuko bitabaye uko ndumva umwe wese azarazana icyumviro cye ugasanga agerera ku biro byose cyangwa agerera bari kwakiranira n'umuntu muganarumwe ahantu hiyaguye kugira ngo ashobore kugiterera mbona namusabe icyo kintu numve yuko cyoshoboka kuko icyo tugiye hamwe ndumva yuko dutera imbere kandi twuza n'ibyiyumviro bikomeye bikaba nk'ikigwanisho mbere abantu bose bakabona yuko iterambere ry'igihugu rihagaze ku bantu bakiri bato
murakoze
sawa n'icyo ejo murakoze namwe
Francis
ni avuze byiza umugenzi nibaza ko nohera kuce yarabanje kuvuga ego kubera ni nkahagize ati ngo abantu nibamenyere yuko ngo abantu bize basenga nka marisanse ngo boja kudandaza naho nyene bitaba byumvikana igihugu burya kugira ngo cigishe umuntu agere kuri nivo ya lisanse kimwigishe kugira agere ku rwego aho aheza amashuri ibyo ni kuvuga ko icyo gihugu kiba kimukeneye ayo mahera nk'iki bacaye akoresheje kugira ngo acaje kwisumamwo igihugu rero igihe bijya yahereye ko go kwenze kisa neza mu burimyi mu bworozi muri ibyo bintu bizana amahera erega ibyo bihugu bitunze niho byahereye uno munsi yageze aho biriko biraje mu rudandaza rukomeye rw'ibigwanisho n'ibindi kuko bafise aho bahereye nahungira nti igihe ibintu byo mu bihugu byo muri Afrika byo babifashwe mu ntoki n'abantu bafise ubuntu bazi neza icyo bagiye gukora bazi neza ko batagiye kongera agashahara bo kwenze kisa mu bintu byinshi byunguka cyane amahera akaboneka ibihugu rero mu Afrika washaka no Burundi ntibiragera aho byofata umuntu afise lisansi ngo bimute mu ibarabara ngo naje kudandaza biramukeneye akarorero dufise amashuri menshi muri iki gihugu abana biga ijana mu ishuri murabizi mwese kubera iki bige bishoboka ko abantu baheje amashuri baba bari kwarayerera mu ibarabara amashuri dufise amashuri arimo abantu bashika ijana muri Afrika henshi nuko si bikorwa rero bibuze bokora ahubwo habuze ukubitegekanya ico no kwita planification abantu n'ibyo rero twe tuba twiraza yuko byo duhuza
uwo yari Francis Rohero ayobora ihuriro ry'ibyiyumviro Mouvement Orange gifuza ko abantu baganira politike bafatiye ku kamaro yabagirira yari mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo aho baganiraga ku ruhare rw'abanyapolitike mu guteza imbere ibihugu aho benshi basanga abo banyapolitike bajya muri iyo myanya bagamije kugira ibyo babona muri iyo myanya aho kwita ku nyungu z'abaturage baba bashinzwe kuyobora no kurengera ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubibutse ko tubafitiye andi makuru mu kanya isaha 12 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'isaha y'Ibujumbura mu Burundi nako mumbabare ni samuya n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali no ku isaha y'Ibujumbura mu Burundi nshuti mwari muduteze amatwi ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha dushimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma dushimire mwebwe mwese mwari muduteze amatwi dushimire kandi na Fatuma Alimasi Kalala dushimire Laura twagira Yesu nawe wadufashije kwegeranya aya makuru akaba ari umunyeshuri wimenyereza umwuga hano ku ijwi rya Amerika. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.